tanga icyiyumviro. Kurikirana SBS Kirundi kuri Facebook.
Twongeye gushimira mwebwe mwese muriko muri fadikanya natwe. Ku mazina nitwa Jean Paul Amede, iyi ni SBS mu Kirundi. Aho igihugu cya Australia cinjiye mu kiza novuga nti benshi bariko barita ngo ni igice cya kabiri cikiza coronavirus, aho mbese biboneka nk'aho kije gifise ubukana kurusha n'igice cya mbere, aho intara nka Victoria barinze bafata izindi ngingo zirenze umukazo n'izindi bari bafashe ubwa mbere kino kiza kigitangura. None ubu vyifashe gute? Abari muri ico gisagara bamerewe gute? Mbega hoho abarundi basanzwe bariyo bifashe gute? Ndi kumwe rero n'umwe asanzwe ari muri iyo ntara ku murongo kugira ngo ashobore kutuyagira. Uyo nawe ni Hilaire Bucumi, akaba asanzwe abaye muri iki gihugu cya Australia imyaka ishika 15, akaba asanzwe ari na se w'abana benshi. Iyi ni SBS mu Kirundi, ku mazina nitwa Jean Paul Amede. Mukanya duca tubandanya tubashikirize ivyo agiye kutubwira kubijanye n'icyo kiza ingene bamerewe hariya i Melbourne. Kuko nari mpejeje kubabwira ku murongo ndi kumwe na Ilya Bucumi, namba ariko aranyumva, ndamusabe kugira ngo ashobore kutwibwira ku mazina hama dushobore kubandanya. Ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Urakoze Amede. Je nitwa Ilya Bucumi nk'uko babivuze kare, nkaba mba ngaha mu gisagara cya Melbourne, ni mu ntara ya Victoria. Ahandi hamaze imyaka 15, urumva ndayigenze.
Imyaka 15 si mike. Ubu neza na neza turiko turavugana aya magingo, muri mu gice novuga ni igice cya kabiri, mbere kije gifise n'ubukana bwinshi cyane muri ibi bihe bya coronavirus. Muri hagiye hafatwa n'ingingo zikomeye cyane kurusha n'ubwa mbere. Woducira ku mayange hamwe n'izo nizahe ngingo ziboneka nk'aho zikomeye leta yoba imaze gufata muri iyo ntara ya Melbourne?
Nukuri nk'uko bivuze, iki kiza uyu mwa iki gihe mwizindwi turimwo gifise ubukana burengeje cyane. Nk'ubu twariko bari baradushikiriza, ubu turiko turavugana, bariko barashikiriza ikiganiro umukuru w'intara yacu ya Victoria, ashikiriza ikiganiro yuko abantu baraye batowe yuko bafashwe n'umugera coronavirus bashika amajana 75. Nibwo bwa mbere mu mateka y'intara dushikira icyo gitigiri. Agaca ashikiriza kandi yuko hapfuye abantu 15 mu masaha 24 aheze. Urumva nicyo n'igitigiri tutaribigire turonka ngaha ayi, hari igihe twigira kuronka 13 mu minsi iheze, muri antaronka 13 inshuro zibiri, ahandi twagira 5, 8, 2, 1 gutyo. Urumva rero ni kuri ni gihe kigoye ngaha mu ntara ya Victoria. Hanyuma rero ibintu ingingo bafashe ni nyinshi kandi zirakomeye. Urabona kare abashobora kuja hanze bagiye kwa muganga, canke abakora kwa muganga bagiye kuvura abantu, canke kandi abantu bafise akazi badashobora gukorera muhira na gatoya, canke kandi umuntu agiye kunonora imitsi bagiye bagenda gutambuka bakamara isaha imwe. Ibyo nibyo ahanini byari birekuwe. Urumva n'ibintu bine gusa. Ubu rero icyo dutegereza twebwe abantu tuba ngaha muri Victoria twese, nuko twambara agapfukamunwa igihe cyose ugiye hanze.
Izo ni mu ngingo nshasha zafashwe.
Mu ngingo nshasha zafashwe. Aho rero niko ndavuga nti kujya hanze si kugenda uko wishakiye, ugenda ku mpamvu nkeya cyane. Iya mbere nuko ushobora kujya gusuma, kuko urumva umuntu ntiyobaho adafungure cyangwa adafunguriye umuryango. Ariko aho kujya gusuma ushobora kurenga ibirometero 5, kuvuga kuva muhira iwawe gushika aho ujya gusumira ibirometero 5 ntibishobora kurenga. Kandi kugenda gusuma ubu uyi ntawe ushobora kujyana, urabona mu bihugu bitunze abenshi bagenda n'imiduga, ntawe ushobora kujyana n'uwundi. Gusuma hagenda umwe gusa,
umuntu umwe mu muryango,
umwe gusa. Iyindi mpamvu ishobora kugutuma ujya hanze nuko ushobora kujya kunonora imitsi nk'abajya abantu dukuze tujya gutambuka, kugira ngo amaguru ntahave amugara ntiduhave dusinzikara. Aho naho nyene ntushobora kurenga ibirometero 5 uvuye iwawe. Kera hari abagenda bakagenda ibirometero nka 10-15 uko amaguru abakundiye, ariko ubu ntushobora kurenga ibirometero 5 kandi ntushobora kurenga isaha imwe uri hanze
inyuma y'isaha imwe tegereza kugaruka muhira
ukeza kuba wagarutse muhira hanyuma muri ko muratambuka ntimushobora kurenga babiri abo babiri bashobora kuba ari abantu babana mu rugo rumwe mugabo ntimushobora kurenga ababiri urumva rero ibyo byose ni ingingo zafashwe kugira ngo abantu bagume muhira uko bishobotse koze no vuga yuko ubuya ubuzi bwinshi nka bwinshi bwarahagaze bwinshi bwarahagaze hanyuma sinibagiwe yuko mu kuri ku mugoroba kizira kurenga irembo kuva isaha zibiri z'ijoro gushika isaha 11 zo mu gitondo
isaha zibiri z'ijoro umuntu wese ategerezwa kuba yatashe
ari muhira ari muhira
ibirandabihe umenge igihugu kiri mu ntambara bakavuga bati kubera umutekano mukuri hanze abantu bose bategerezwa kuba bari mu irige cy'isaha zibiri n'igice isaha zibiri z'ijoro
nuko nyene gushika mu gitondo isaha 11
ndumva bitoroshe none hamwe n'ivyo abarundi muri rusangi ngaho vyifashe gute mumerewe gute
je no vuga yuko abarundi muri rusangi bo tugira imana nta murundi aha muri Melbourne canke muri Victoria muri rusangi arahafatwa n'ico kiza iyo niyo mana tugira kumbure nkeka ari uko dukurikiza cyane amategeko batubwiye ibintu byo gukaraba ibintu byo kwambara agapfukamunwa ibintu byo ku iyo muri hanze kujya kure y'abandi nibura imetero imwe n'inusu hagati yawe n'uwundi byagucyo mu bisanzwe abarundi twifashe novuga neza nta urafatwa nta uragwara cyane cyane ntawe kirahitana urabyumva gusa kubera yuko abantu baca bishara muhira bakabura icyo bakora bakagira irungu niki niki aha rero twebwe abarundi twariyungunganije turaje hamwe tugira tuti reka tuze turigishanya dufume tumara akanya twigishanya akaro rero kari hafi nuko tumaze indwi zitatu duhana hana ibyiyumviro kubijanye twigishanya kubijanye gufungura neza no kubaho neza healthy eating and healthy living ibiganiro byateguwe na bamwe mu Barundi turaja hamwe ku Imana kugusaha 9 gushika 11
none muja hamwe mu buhe buryo aho ni muhava muja hamwe mu buryo ubuciye kubiri n'itegeko ry'uburongozi bw'abantu gutegera
oya urumva ntibishoboka yuko twojanga ahantu mu cyumba canke ahantu mu nzu ngo dukorane kakujya twaratubigira kera dufise iminsi mikuru ibyo ntibikibaho ahubwo ubuhinga bwa Zoom nabwo bwaradufagije cyane kuko
nibwo mucamukoresha
dukoresha mwese akaba ari muhira mugabo mukabonana mushatse ukabonana mukavugana umwe wese akumva uwundi cyimviro kika bakakiharira bakakinonosora bakagira icyo bapfunditse
turiko turarangiza none nkamwe irero urumva mubaye ngaho imyaka irenze 15 cyumvikane neza ko mutahura neza ivy'ubuzima bwo muri ico gisagara canke bwo muri iyo ntara mwebwe hariho benshi bo batatahura kumbura ibiriko biraba hariho benshi baba bibaza ko ibi bintu bifata abantu bakuze gusa ugwaruka bakiri bato umenga nka bitabakarira cyane mwebwe nk'impanuro mu masegonde make mushobora gutanga ku bari ko baratwumviriza yo biyahe
oya dukuri umuntu nihagira uwijajara kuko ejo bundi bari ko baratubwira yuko mu bitaro bikuru byo ngaha muri Melbourne hariho nabana bakivuka bafashwe
abana bakivuka
bafashwe urumva umwana nyina heje kumwibaruka baje kupipema bagasanga ngo aragwaye mu kiganiro umukuru w'intara ya Victoria ariko aratanga mu kanya gaheze yabuze yuko mu bapfuye 15 harimo umwe afite imyaka 30 urumva rero umuntu iyo kwijajara ngo genda cyari muto ngo ndacyakomeye ngo amagara ni meza n'ukuri amabwirizwa baduha umwe wese yogereza kuyakurikiza bya bintu byo gukaraba kenshi ku munsi muragakaraba n'isabune bya bintu byo guca kure y'abandi ntubegere ahegereye imetero imwe n'igice bya bintu byo kwambara agapfukamunwa n'ukuri ni ibintu bikomeye cyane 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 rero kubijya kwirinda kujya ahantu hakoraniye abantu benshi
yego
kubyirinda ni byiza kugira ngo byofashe abantu bose kugira ngo iki kiza kigume kure
reka ndabashimire cyane ku kanya muduhaye bwana Ile
urakoze nawe
ndabashimiye cyane rero uyo yari Ile wa bucumi asanzwe ari hariya mu ntara ya Melbourne murumva ibitari bikajeje kutuyagira iyo ntara rero ikaba iri mu bihe bidasanzwe nkuko yabitubwiye uno munsi rero ubwo turiko turavugana muri ikiganiro abantu 725 nibo bamenyekanye yuko banduye mugera 15 mu masaha 24 aheze nibo bamaze kwitaba imana kubera uyo mugera aho muri hose rero mushishikare kwirinda na cyane cyane mukurikiza ibyo uburongozi bwawo muherereye bubahamagarira gukora n'abajejo magara abantu ibyo babahamagarira gukora murakoze ari Jean Paul Amede mu kindi kiganiro kabakunze kino kiganiro ashobora kugisangiza abandi naho butaha bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelecharge application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/ gahetamye radio app